Mandala.
Ni radio ijwi y'America. Radio ijwi y'America isanganira i Washington DC mu kirundo mu Rwanda, mu Burundi mu kirundo ya 1912, ku mitungo y'icyenda no ku mitungo y'ibindi n'izindi mu Rwanda ku kuri FM 103.3 na FM 88.8 ibice bitatu. Niyo neza twese turi kumwe ni Cedric Nkurikije atiramije ibiganiro byo ku isaha, ibiganiro tubandanya kubategurira imungo zacu kubera ikiza cya corona cyadutse ku isi hose. Ikaze mwese mu makuru yo muri aka kanya. I Makamba na Rutana mu Burundi, Abarundi baherutse gutahuka bavuye mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bakirwa neza n'abasigaye mu Burundi, nyamara ngo barahanzwe ikibazo cy'amatongo. Abakuru ku mitumba bavuga ku cyo kibazo cyama cyatorewe inyishu.
Nta kirenga jembo n'abantu bavuga yuko basanze itongo barinyaze. Iyo bishyitse dushatse bumviriza, dushatse duhamagara uwo muntu ari muri iryo tongo, hanyuma tukabumviriza tugashatse batunganiriza uwegukira iryo tongo mwene rya akabari wewe dushatse urishyikiriza.
Uyu ni umwe matwari bo ku mutumba Kayogoro. Inkuru kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afurika y'Agabi nini arimo ikibazo cy'Abarundi bari bagiye mu Rwanda kwivuza canke mu kazi, ikibazo cy'inzara mu mpunzi z'Abarundi ni kambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamwe n'ibiti bibiri by'abandura ikiza cya corona bibandanya kwiyongera mu gihugu cya Uganda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko iyi mbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Turahera mu yavugwa muri Mali. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita mu gatondo ko kuri wa gatatu yatangaje ko atanze imihoho kandi bica bija mu ngiro. Ni nyuma yaho abasirikare b'abarobeli bamukubitiye kudeta ejo ku munsi wa kabiri. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo, uwo mugabo w'imyaka 75 yavuze ko leta n'inamashinga amateka ya Mali bifuswe. Yashimiye abanyagihugu bamubaye hafi mu myaka yari amaze ku butegetsi hamwe n'urukundo bamweretse. Iba bitangaje inyuma yaho we n'umushikiranganji wiwe wa mbere Bubu Cisse bafatiwe n'abasirikare ejo ku munsi wa kabiri. Bibaye kandi nyuma y'amezi hari uruhagarara rwa politike mu gihugu rwabayemwo no gutana mu mitwe hafa abantu bashika kuri 11. Bibaye kandi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yagiye yasabye ko perezida wa Mali hamwe n'abagize leta yiwe barekurwa bidatebye kandi atakibanje gusabwa. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano nako kategekanya gutunganya ibiganiro byihuta ku ruhagarara muri Mali. Iyo nama yari yasabwe n'Ubufaransa hamwe na Niger ikabera mu mwiherero. Umugambwe uri ku butegetsi muri Cote d'Ivoire watangaje ko ku munsi wa gatandatu uzokwemeza perezida Alassane Ouattara ko ari we mukandida azoserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi. Perezida yari yarahevye kongera kwitoza, ariko yongeye kwisubira ko inyuma yaho we yari yarahisemwo kuzomusubirira umushikiranganji wa mbere Amadou Gon Coulibaly ahitaniwe n'ingwara y'umutima mu kwezi guheze. Ibwirizwa shingiro rya Cote d'Ivoire ryemeza ibiringo bibiri ku butegetsi, ariko Ouattara w'imyaka 78 y'amavuko amaze gutwara ibiringo bibiri yasabwe n'abayoboke biwe kwiyongera. Abanyepolitike b'igihagararo baramaze kumenyesha ko bazohiganwa nawe muri ayo matora yo ku itariki 31 z'ukwezi kw'icumi. Abo nabo ni Henri Konan Bedie yigeze kuba perezida wa Cote d'Ivoire, wahoze ari umushikiranganji wa mbere Pascal Affi N'Guessan, wahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire Marcel Amon Tano, hamwe n'uwahoze ari umushikiranganji w'indero Albert Toikwese Mabri. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel kuri wa kabiri yasabye abanyagihugu biwe kwambara udufukamunwa no kubahiriza ayandi mategeko yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 nimba bashaka ko batezurirwa ingingo zafashwe ku gihugu. Merkel yavuze ko ibitigiri bishasha by'abandura hiyongereye inshuro zibiri mu ndwi zitatu kandi kw'ibyo bidakwiye kubandanya mu gihugu. Yavuze ko iryo gwirirana ryatewe n'uko abantu bagize ingendo mu buruhuko bwo muci kandi kwa dashobora gutezura ingingo zafashwe kuri COVID-19 mu gihe abandura bashasha biyongera. Ikigo cy'ubudagi kijejwe kugenzura indwara kuri wa kabiri cyatangaje ko abantu bashasha 1,390 banduye uwo mugera. Kaminuza John Hopkins ya muri Amerika itangaza ko abamaze kwandura uwo mugera mu Budagi bageze ku 2,276 n'amajyanindwi hamwe n'abarenga 2,290 umaze guhitana. Iyo kaminuza nyine ivuga ku kwisi uwo mugera ugeze ku barenga 2,201,987 n'2,200 umaze kwandukira hamwe n'abarenga 1,775 n'990. Hano muri Amerika naho abarenga 5,478,500 ni bamaze kwandura hamwe n'abarenga 171,600 bamaze kuhasiga ubuzima. Ibihugu bya Israeli na Sudani cyo kuwa kabiri byavuze ko byegereje gushika ku masezerano y'amahoro. Inyuma y'iminsi Israeli igiraniye amasezerano nk'ayo na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu.
Urakoze Aloise ku makuru ije kudushikiriza. Tuyibutse mwese ko mukora abanyamakuru ba Radio Kumwe bya Amerika isanira na Washington DC mu kirundi mu Rwanda. Burundi mutumira ku mirongo migufi ya shofereza ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda. Turi ku FM 103.3 mu kanya amakuru avugwa mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru mu ntara tuyatanguye mu gihugu cya Uganda ho ubushyanaje ujejwe amagara y'abantu uvuga ko abanyagihugu batacubahiriza amategeko yo kwirinda ikiza cya corona ngo ari nacyo cyatumye ibiharuro by'abanduye icyo kiza biduga. Inzego zijejwe umutekano zace zifata ingingo ziteka abanyagihugu kubahiriza amategeko. Ido ni ido inkuru mugezi wacu Ignatius Bahizi ari mu Buganda.
Mu minsi mike ishize imibare y'abanduye icyorezo cya COVID-19 yazamutse ku muvuduko uhambaye ku buryo mu minsi ebyiri yonyine havumbuwe abanduye basaga 100 kandi mu cyumweru kimwe cyonyine hakaba hamaze gupfa abantu 3. Umubare wamaze kwitaba Imana bose hamwe akaba amaze kugera kuri 15 kuva mu mpera z'ukwezi gushize ubwo umuntu wa mbere yambuwe ubuzima n'icyo cyorezo mu gihugu. Imibare mishya y'abanduye mu gihugu yerekana ko abantu 1,603 aribo bamaze kwibasirwa n'icyo cyorezo ku bagera ku 3,333 bamaze gukorerwa ibipimo by'ubuzima. Kuri abo banduye abagera ku 165 bo bamaze kuvurwa barakira kandi 423 bo akaba bakiri mu mavuriro. 15 nibo bamaze kwitaba Imana. Uyu muvuduko abantu batangiye kwanduriraho nibo watumye Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu ishaka gushyiraho izindi ngamba zikaze kuruta izari zihasanzwe ukurikije umuvugizi wayo Bwana Emma Ainebiona.
Really, we had allowed the population to comply.
Ati twabanje kureka abantu kugira ngo bubahirize amabwiriza yo kwirinda icyorezo ubwabo, ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku ngufu dufashijwe n'inzego zishinzwe umutekano cyane cyane kureba ngo buri muntu wese uri hanze y'urugo rwe yambaye agapfukamunwa, abantu ntibirundanyirije ahantu hamwe ari benshi, gukaraba intoki buri kanya, hamwe n'ibindi bijyanye no kwirinda iki cyorezo. Ayo mabwiriza kimwe n'ubwinshi bw'abakoresha imodoka zitwara abagenzi ni amwe mu yaje kutubahirizwa nyuma n'ubwo leta ikemerera abantu gusubira mu kazi kabo batangiye babyubahiriza. Bisi zitwara abagenzi zategetswe kujya zitwara 50% by'abagenzi zisanzwe zitwara nazo ngo ntizicubahiriza ayo mabwiriza. Nabajije Bwana Emma impamvu abantu batagikurikiza aya mabwiriza yose.
Yeah, you know it is a behavior change issue and also maybe some fatigue.
Ati ni ikibazo cy'imyifatire y'abantu yanze guhinduka hamwe no kurambirana kw'ibintu bari batamenyereye nk'amabwiriza yose yashyizweho. Tugomba kudahwema kwibutsa abantu gukurikiza aya mabwiriza, ariko ubu tugiye gutangira kubikora ku gahato. Urabona nka bisi zitwara abagenzi zatangiye zubahiriza amabwiriza yose zahawe, ariko ubu ntikiri yakurikiza. Ministeri ibishinzwe kaba yatangaje ko ishobora kongera guhagarika imodoka zose zitwara abagenzi kuko zanze gukurikiza ayo mabwiriza. Amwe mu mazu manini nini mu mujyi wa Kampala abiramo amasoko yari yaremerewe kongera gufungura yongeye gufungwa mu mpera z'icyumweru gishize kubera kutubahiriza ayo mabwiriza. Kandi hari n'ibigo bitandukanye nk'inganda zahisemo gufunga no gushira abakozi bazo umukato bitewe n'uko bamwe muri abo bakozi basanganywe uburwayi bwa COVID-19. Ikigo cy'itangazamakuru cya Leta The New Vision nacyo cyaragifashe izindi ngamba zo kwirinda zikaze nyuma yaho umunyamakuru wacu umwe yanduye icyo cyorezo kandi abandi banyamakuru batanu ba Radio Pacis yo majyaruguru y'igihugu nabo akaba basanganywe ubwo burwayi. Ibyo bigo byombi by'itangazamakuru ntabwo byahagaritse akazi ariko birimo gukorana na Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza akaze yo kurinda abandi. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda.
Dukubitire mu Rwanda naho aho abarundi harenga ijana na mirongo itatu bifuza gutaha bakiri muri icyo gihugu kubera imbibe zugaye bitewe n'ikiza cya corona. Benshi muri bo bari bagiye mu Rwanda kumvu z'akazi cyanjye kwivuza. Abatari bake muri bo batanguye gusaba ubuhungiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Tiekavera Nyonkuru.
Igitege ntabanduka c'abarundi bose bugaraniwe mu Rwanda ntitwashoboye kukimenya. Gusa ubuserukizi bw'Uburundi mu Rwanda bwemeza ko ababwituye bashaka gusubira mu gihugu bari hagati ijana na mirongo itatu n'ijana na mirongo ine. Ambasade ivuga ko byumvikana ko ari benshi kurusha bo kuko hashobora kuba hari abatayituye. Abo nabugaraniwe mu Rwanda kuva mu kwezi kwa gatatu imipaka y'ibihugu byombi yugawe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Bagezwe ahanini n'abaje kwivuza, abari mu kazi bafise n'uruhusha rw'akazi, abari kuramutsa imiryango yabo hamwe n'abari bahaciye bavuye mu bindi bihugu. Mu kwezi kwa gatandatu guheze abo barundi baragiye kwitura ubuserukizi bw'igihugu cyabo kugira ngo bubafashe gutahuka. Ambasade yarabakiriye ibaka n'amafaranga ibihumbi umunani y'itike kuko bari gusubira inyuma n'imodokari. Yamara inyuma y'ukwezi kumwe ambasade y'u Burundi yarabahamagaye ibabwira ko Leta y'u Burundi yanse gutanga uruhusha rwihariye kugira ngo bajabuke umupaka. Amafaranga yabo barayasubijwe. Ubu aho baba mu bice bitandukanye by'igisagara cya Kigali bavuga ko ingaruka mbi zategwe n'icyo kibazo ari nyinshi kubera umutekano wabo. Bamwe muri bo badusabye kutabavuga amazina.
Urabona iyo bakomeje kuja mu gihugu cyawe kandi barusanze fise igihe watekanije cyo gusubira inyuma, ntabwo rero z'amafaranga kabura undi bwo kubaho. Hariho benshi bari bafise ubuzi, twatakaje ubuzi, tubayeho nabi, tumanusaba indaro gusangura uragurana umuntu, uragurana umugenzi, ariko n'ubu twaherewe nta kimwe dufise. Mba yetu kumadusawa yuko tungani niswa katayifu ya tuwagila kukurumba chakote tukwa hunze tuwaje tu uchi kuhilu niizwi.
Ubundete harina bama ze fitu ligihu guchugu anda basaba ubuhungiro.
Oye Burundi ngubara gas sinjire kwa shaka kwa tukuma tuli munzi hayo hako tukwesi tuza usaba hako tukwesi tuje kutama kusaba ukurumba none tuwa hako teo hata hata wale nangira bukula mugihugu ufisi umu tukwaraje kutawaza ligihu guchugu anda chara tukwa kiye fema kime cyatubwiye ati Rwanda itwadize ni mwe yindira hato tuzohava tugenda gusabwa ubuhungiro tukaje twaza ko azo twakiye ko twagize ingorane bana ho uwe urundi bwakiye bwa twebwe ni hatuzi iyo amaze kuvanga na wazi tuzafa tugenda umutekano muke aho tuzasubira hari ya ije gituma rero benshi yatangiye kuzarasaba magume ngara.
Icyo kibazo cyatumye imiryango icikamo kubiri. Uwo mugabo yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ari Bujumbura umugore wiwe yugaraniwe Kigali mu gihe yari yaje kwivuza. Uretse ko amaze gukoresha uburyo bwinshi mu gutunga imiryango ibiri iri mu bihugu bitandukanye no gutunganya urugo ari wenyine si cyoroshe.
Urugo ruvuze ina rugo amezi atandatu, urugo rurimo umwana kumabaza mama rihe bakavugana ku telefone ni ndagukumbuye uzaza ryari nkaje ngiye ku kazi akavuga ati wantaye guma ngaha muhira tugumane. Hanyuma ugasanga umuntu afite n'akazi bisaba yuko atahabona gorovye ugasanga umwana yashavuye nagira ngo nduze ruguru mu by'akazi umwana akababara ugize urataha akakubwira ngo wowe uyu munsi ngo nawe wantaye. Urumva ko nk'uko ucumiye ngo umubyeyi yaramutaye ntabyo gutunganya urugo naho nyine biravuna. Hana twari twaramubise ngo bagerageje Leta y'u Burundi igomba kuserukiza ubw'u Burundi mu Rwanda bwabasabye biyandikishe ngo baratanga n'amahera yo kuzoza ahazi kwezi kurena ya mtu nzio vya hereye.
Jean-Claude Karegwa ndenzako umovugizi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangaje ko kugira ngo abo Barundi bazotahukanwe bizoca mu nzego nyinshi harimo n'iz'umutekano. Ijwi rya Karegwa turekesha abagenzi bacu bi radio rya Bongereza BBC aho yabivugiye ku munsi wa gatandatu uheze.
Abo bantu wumva ni abarabarundi none ni babagomba gutahuka, hariho iyo gira umuntu acamo ukuja mu gihugu nizo zirategerezwa gucamo, kandi hariyo yavuze iki kiza karanda cha korema. Abo bantu tugira Imana bari mu gihugu kirimo abantu kirimo amateko yawe mese nihagera bazogaruka. So kubangira rero haba hari ibiriko birakogwa mugabe bantu nibafatwe n'impunzi. Abo bantu ntabonzi gusa mvuze nibaba bariho bizoca muri izo nzira zose ubushanjwe amagara y'abantu bukwani bw'imigenderanire nubwo umutekano hanyuma bagaruke.
U Rwanda bwogo ruratangazwa n'ingene igihugu canka kwakira abanyagihugu baco. Dr Vincent Biruta umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yavyishoye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kondwi heze abajijwe kugira ico avuze ku birego vy'u Burundi bavuga ku Rwanda rwabujije impunzi gutahuka.
Biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ugwate impunzi mu gihe hano hari Abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu buryo butandukanye. Bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga, bamwe bari baraje kwivuza hano, basabye gutaha i Burundi barabangira bamaze iminsi baraha. Ndetse na ambasade yabo hano yaje muri minisiteri y'ubanyi n'amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe. Turabikora ariko Burundi mwanga kubakira. Kumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate, abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza.
Iki ni ikibazo ubwa mbere cyari cyatewe n'umugera wa corona, ariko mu nyuma gihinduka icya politike n'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ibihugu bidacana uwaka kuva mu mwaka w'2015. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Dukurikire mu Burundi aho Abarundi baherutse guhunguka mu ntara ya Makamba na Rutana bagifise ingorane zo gusubizwa amatungo yabo. Radio Ijwi rya Amerika yabateguriye inkuru ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Tuyisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali.
Intara za Makamba na Rutana mu bwanwa bw'u Burundi ni zimwe mu ntara zakira Abarundi baherutse guhunguka ku bushaka kwabo bava mu makambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu ziri mu ntara ya Kigoma, igihugu cya Tanzania. Bamwe muri Abarundi bahungutse muri ano mezi abiri aheze bavuga ko muri rusange bakiriwe neza n'abasangwa, nk'uko byemezwa n'abo bakenyezi bahungukiye ku mutumba zone na komine Kayogoro, intara ya Makamba.
Nukuri turahana yambu kari turaramukanya nta na kimwe baratwakiye baratwakira utuntu tuzanye aho dushitsenye n'inzu dukose baradufasha kutwinjiza cyangwa n'imwe turicara turayaga turacera inkuru bakafatiyemo gana kenya gatunguru wunda kaza tukagahana cya kibazo na hino bakakura uruza utwawe dukwiye nta kantu kavamo arako wibagiye barakarondera bakakukazanira aho uri hanyuma hagushikana aho wagombye gushika acyake bazo na kimwe
ubigaragaza zubona zana gakoka kaza gukura musakaza ati nyene data yakumbati tekenya kumbati tukwasigaya ha nuza avuga ngo mpereza twatugori wa wose ko manage inzoriranye tukahana tumuhaya aragenda nawe akaraba ati umuntu yagizibuka zubona rutwa kuzaniye.
Naho biruko bamwe muri Abarundi bahungutse bavuga ko hari igihe basanga amatongo yabo yarihagiwe n'abandi bantu bigatuma bashikira mu manza z'urudacika, nk'uko bivugwa n'uwo mukenyezi yahungukiye ku mutumba wa Kayogoro.
Jewe mbere nasanze n'imanza zirimwo magomba kuntwara homba yaga bakaparisera nabako hagati y'abantu tutazi bakavuga ngo nahi wabo atarahi wabo, hanyuma rero bagaca babaciye baducira imanza mbi bakabacira imanza mbi kubera baba bitangiye amahera baca barahatwara none imanza nazo ziri muri sentare. Aba rero abashinga nawe bangaha bakabona iyo babahaye amahera bagaca bagenda ngo bagwashikirize. Rero natwe tugaca twanka none ubu rero tugomba tubandanye niyo badutwara muri sentare tugenda iyo ataba babanye mbere
bara bafashije bamwe bamwe bara bafashije nubu baracyabafasha none ko bikarahera nubu baracyabafasha ariko rero ubwabo ikintu cishe ngaha nkubera ibitubire bari bibabyinshi bagacha rero bagomba kugabitango jana aka ngo nta nabanino ngo abitanzania ngo yaze agurisha gibuye we yahoramwo rero ngo aragurisha ari marango akagomba kuvuga ngo ni bamuhahande ngo aho hiwacu
reka numubasangwa aravuga ko abahungutse bashika batanguza imanza n'amatongo mu gihe abasangwa baraguze n'imijyango y'abahunze biciye mu mategeko uno mutama muri komine ya Bukembe intara ya Rutana
hagati y'abasangwa n'abahungutse hamwe sisi abantu bigenda neza igitumi tegena neza harimo uwuba yaraguze nk'iprasere akarigurira umuntu mugahagaca haje uwundi agasere agukuramo wewe rero umusangwa waje udandaze ha hantu kugira uguraho hantu muga agukuyemwo urumva ko umutekano ucuhunga abantu kandi nawe cawitwara uwoye waguriye nawe ntagusubiza amahera kandi nuwoye ahasikiriye agomba yuko umusubiza amafaranga
bamwe mu batowe mu mitumba bo bavuga ko ibibazo by'amatongo vyaduka hagati y'abasangwa n'abahunguka biba biri hagati y'imiryango y'abahunze n'inshuti zabo zisigara mu gihugu uwo mutware kuwe rwibanze akemeza ko yahadusa ayo matati abatware bo ku mitumba bihutira kuyatorera umuti hakiri kare uyu ni umwe mu batware batanu batowe ku mutumba wa Kayogoro
twebwe aho duherereye kweri canke ngaha mu ntwaro nukuri turabye mu kibano akibano ni cyiza nta muntu mbona gikina mu wundi kandi nta muntu mbona tuku wundi duhanira ku mabomba nukuri je mu kibano nta muntu arambira ati je nahungutse bamfata nabi nta numwe ndabona kabisa kuko nta muntu ndabona aje kwitwara ati jewe umusangwa yafashe nabi nta muntu ndabona aje ati jewe uyu muntu yahungutse dufatanye nabo n'ababa inzu zabo zikiriho zari zipanzwe n'abandi baca babateguza bati rero iyi nzu mupanzanye nayagira ahunguke bamurarondera iyindi ashikira muri ya nzu yiwe uwarayipanzemo yaravuyemo nta kirenga jembo n'abantu bavuga yuko basanze itongo bari nyazi iyo bishitse dushatubumviriza dushaduhamagara uwo muntu ari muri iryo tongo hanyuma tukabumviriza tugashatubatunganiriza uwe gukira iryo tongo mwene rye akaba ari we dushaturishikiriza hanyuma uwitari mwene rye nawe akarivamo kuko abayahunze bamubona abayari musigiye ari nk'umuryango wiwe aribona urumva ntiyoca arigumamwo kandi nawe ahungutse yarari musigaraniye bavukana canke ari nkamubyarawe
igaruro dukura mushyirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi ya sfer gemeza ko gushika mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri abarundi bari bamaze guhunguka gushaka kwabo bavuye mu gihugu cya Tanzania barenga gato ibihumbi 34 muri abo abarenga gato ibihumbi 33 bakaba bahungukiye mu ntara za Makamba na Rutana
dukwitire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abagendana umugira wa sida bo mu kambi ya Rusinda batangaza ku kibazo cy'inzara ivurwa muri iyo kambi cyatumye bamwe muri bo bahagarika kunywa imiti ya sida kuko bibagora kunywa ibinini bya sida batafunguye n'inkuru yo mu menyesha makuru y'ishuri rya Amerika Vedaste Ngabo
Bukuru Jeannette ni umubyeyi wo muri iyi kambi aba muri village ya kabiri yatubwiye yuko kuba bamaze igihe kirekire badahabwa ibifungurwa n'ishyirahamwe rya PAM byatumye tubahiriza amabwiriza yari yahawe yo kwa muganga yo kunywa ibinini bigabanya ubukana bwa sida
genda hangayitse nabi nk'ubuho nyine ku bejo nta kintu ndaje n'imiti sinkimira imiti narahagaritse hejuru y'inzara kubera ndakimize nk'uno munsi ntariye ndasubira kubyuka mu nzu hirya y'ejo nk'ubu guhereje papa nta kintu ndashyira mu kanwa ndagahemuka ku bejo nta kintu turajya emuje bundi ho jaki yari ejo genda hariya agaramamo niho bahayasi agarama kwa bajya bapokeze uramuharasi yo nuko natwe risomera ikadufata nta kuntu tugenda kugarama hariya Mwubwa nye meruwa kumirimiti kumusu wa mungu ndu heze. Nobe furie mungu. Hili mungu. Kubera na kumiru jimira kani shoa. Sala kwa ni mba fuse negi homu kina la tesumudu teke.
Ja Marisa Biyumva na unu mungu wa iwasida. Asulanuwa yuko uzima uwi wa wayo mumuri inkambi. Ili mama jenda na mugira wasida bajira kujubi na maganatano. Bugatu mimuri wo. Hara wataka zibiru bari wa sanzgova pima. Kubera kudafungura nezu.
Jena jisari msiwe mngitaratu na vitano. Ungeze kubira mirongwine. Ivyatse no kumimita ta kintu njya njye turapokera injya twadupokeza ku kwezi ubutumaza meza ane kunyimbozi kwa gatano ni nyabu telefone baduhaye ta kintu kirimo twa tubugurisha 5,500 bari guhaye rusumisha umunsi umwe ugasigara agakarite simu konyene nimba nyamera bazi babinyika umwaka wajyane baje yuko yondera kandi ka telefone gakuye kiri muzima bubi atugeza hanyuma kumwe gutura bukuntu amakungu yo dutabariza ka gice cyo dufashije turipfuza ko duhinjye sarukaye n'izabandi iki tugendana n'ingwara ndakira cyane cyane je haje y'ubujumbura naba nafata umuti wa karede nkafata abakaba umuti uyo mushye ngo ufate umuti baguha igikombe cy'amata ukavuga ngo nyamaze mu makopo washika mu ruka nywa bira binini wariye ziranye maze mu makopo kanwa n'ubuyi ufashe ntabwo bikugira igizungu zungu ntabwo mba bikuboreje ariko hano urabinywa bikakuboreza mu wanyora umugi washika mu cyaduka zungu rwa gutangwa kudawa ukadavyitariye ugira inzara ugira utaronka twa kakabuyi mu minsi yara twa turonka kabuyi nundu ubakabuyi baragahagaritse.
Aba bagwayi basida bari muri inkambi basanga bari bakuriye gufashwa guhabwa igishoro bagacuruza kuko izindi mpunzi zitagwaye izo nubwo zitinda guhabwa ibifungurwa n'ishyirahamwe rya PAM hari izinyuzamo zikajya gukora imirimo y'imbaraga mu baturage b'abakongomani irimo guhinga ndetse no gukora amadafari. Jean Marie Minani aba mu ishyirahamwe ry'abagwayi basida bo muri inkambi ya Rusenda.
Je mbayeho nabi rwose urabona nko bisaba ko n'umuntu aronka kabuye bwa buyi bwaduha kera nibukibaho n'ubu baza kubutorera inundu cyane tukabutorera nga ku hospitali ya n'ubu n'iki kironga dusaba yuko buduheza gataye hamwe tukiyungunganya tukadandaza hama tukaronka nakajya gasururu tunutse umutayi kiga turiyungunganyako imbaraga zacu nishobora guhinga ndushobora gukora akazi k'ingufu bisaba ko umuntu yicara hasi akadandaza akadeba gitutuye
twashatse kumenya icy'ishyirahamwe rya EDC rishinzwe imibereho myiza mu nkambi ya Rusenda rivuga kuri iki kibazo cy'ubuzima vuba bagenda na SIDA bavuga yuko bafite ntibyadukundira kuko twagerageje kuvugisha umuyobozi w'iryo shyirahamwe kuri telefone ye ngendanwa ntibyakunda ariko tuvugishije umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi Emmanuel Ntirampeba yatubwiye yuko iki kibazo bakigejeje muri ASR.
Iyo tubabajije rero twebwe nka abarongozi b'ikambi bakoma batubwira yuko barindiriye basabye bagize demande ariko batarishyurwa barindiriye nabo kwishyurwa ku musaro bagize.
Si abagwayi ba SIDA bonyine bavuga yuko bugarijwe n'ibibazo by'inzara muri iyi nkambi ahubwo n'abagendana indwara zidakira zirimo diyabete ndetse n'abo bantu b'ubumuga nabo basaba ubufasha kuko nabo bibagora kunywa imiti baba bahawe kwa muganga badafunguye. Ovedate ngavo kubwijwe rya Amerika muri senda mutara kivuye
na tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe bananya kumviriza iradio hanjwe rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda unaho ni mamwanya wo kubashikiriza inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki iyo munsi Venuste Nshimiman
ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2008 Levi mwana wa sa perezida wa gatatu wa Zambia yatabarukiye mu Bufaransa. Levi Patrick mwana wa sa yavukiye ahitwa imufuriha mu majyaruguru ya Zambia mu mwaka w'1948 yari wa kabiri mu muryango w'abana cumi yize amategeko muri kaminuza ya Zambia harangije akora umurimo wo kunganira abantu mu manza mu mwaka w'1992 yagizwe vice perezida na Frederic Chiluba. Nibutse ko mu mwaka w'1989 yari akuriye abunganira Lieutenant General Christian Tembo warirwaga kuba yarashatse guhirika ubutegetsi bwa Kenneth Kaunda. Urubanza yararutsinze mwana wa sahita atangira gukundwa n'abatavuga rumwe na Kaunda mu mwaka w'1994 yeguye ku mwanya wa vice perezida nyuma y'imyaka ibiri avuga ko aseziye burundu kuri politiki yagarutse muri 2001 atorewe kuba perezida kandi yamamajwe n'ishyaka rye Movement for Multiparty Democracy MMD yabaye perezida wa gatatu wa Zambia ndetse no muri 2006 yongeye gutorerwa kuyobora Zambia. Igihe yari mu nama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'ubumwe bwa Afurika abereye i Sharm el Sheikh mu Misiri, perezida Levi mwana wa sa ajyanywe mu bitaro agize ikibazo cy'umutsi wo mu bwonko waturitse. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi yajyanywe kuvuzwa mu Bufaransa, yitabye Imana ku itariki ya 19 Kanama muri 2008 ashyingurwa ku itariki ya 3 Nzeri n'abakuru b'ibihugu 10 nabande mijambo yavuze amusezeraho umupfakazi we Maureen mwana wa Sara giza ati wakundaga gukora utabaruka uri ku kazi wapfuye babaye kubera ko abantu batishimiraga ubwitange bwawe yuza kuba uri hano uyu munsi ukandi gukunda abantu bahoberana byari kugushimisha president Vimana mwana wa Sara zibukirwa cyane ku ruhare yagize mu kurwanya ruswa muri Zambia yitabye na afite imyaka 60.
Tuti mwese mukundi radio hizwi ya Amerika biganiro twatiguye mu kanya bigenkera turashimye mukubira ya dufashe kugeranya biganiro twatiguye turashimye na mwese tuti mwese mwa tuti za matwi kandi turaje akamu ubandanye umbiriza ibindi biganiro bya radio hizwi ya Amerika.